Iri ni ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika itangiye ibiganiro byayo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Kuri mikro hano i Washington DC muri kumwe na Eugenia Mukankusi. Ndabaramukije nshuti namwe bavandimwe turi kumwe. Ikaze ku Ijwi rya Amerika.
Abatifuza amatora batoye urundi ruyeri rwo kwinyegeza inyuma y'ibiganiro mu kubandanya umugambi wabo wo gusenyura inzego zitorewe n'abenegihugu.
Kuba rero uyu munsi basibye bazi neza yuko twahamagariwe gukora icyo gikorwa bigaragaza yuko atabushake buhari mu ruhande rwa leta.
Uwo ni Pascal Nyabenda, umuyobozi mukuru wa CNDD-FDD, ishyaka riri ku butegetsi mu Burundi, na Agathon Rwasa w'ishyaka FNL, igice kitemewe na leta, bavuga ku matora ateganijwe mu Burundi mu minsi mike. Iyi nkuru hamwe n'izindi zirimo hitabwa muri yombi rya Generali Karenzi Karake, umuyobozi mukuru w'ibiro by'ubutasi mu Rwanda, turaza kuzibagezaho mu kanya, ntimuve ku maradiyo yanyu. Mbere yaho ariko ni umwanya w'amakuru yo hirya no hino mwateguriwe kandi migezwaho na Frederic Nkundikije.
Mwaramutse inshuti mwese muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika, muri kumwe na Frederic Nkundikije agiye kubashikiriza amakuru nyinshi make amakuru twateguriye. Ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka kazi na muntu Human Rights Watch risaba ko General Karenzi Karake, umukuru w'ibiro bijejwe iperereza mu Rwanda, yafatiwe mu Bwongereza acirwa urubanza hisunzwe amategeko. Intumwa y'ishyirahamwe mpuzamakungu mu gihugu ca Mali yasavye inama mpuzamakungu ijejwe umutekano gufata mugongo igihugu ca Mali. Mu gihugu ca Nigeria ibitero vyahitanye ubuzima bw'abantu 40. Idonido yaya makuru n'umushikiranganje w'igihugu cy'u Rwanda jejwe ubutungane Johnston Businge yabwiye radio Ijwi rya Amerika ko General Karenzi Karake yahagaritswe kandi ko leta y'u Rwanda yasabye igihugu cy'u Bwongereza umuco kuri iryo hagarikwa. Abategetsi b'igihugu cy'u Bwongereza bavuga ko Karenzi Karake yahagaritswe hisunzwe umutahe w'igihugu cya Espagne kiri mu ishyirahamwe ry'Iburaya kimurondera kubera ibyaha kimwagiriza byo kugandagura abasivile. Umushikiranganje w'igihugu cy'u Rwanda jejwe imigenderanire Louise Mushikiwabo yari yamirije iryo hagarikwa mu rwandiko yashikirije kuri Twitter, akaba yavuze ko ibihugu byo murengero bikunda gufatana munda mu nyifato idashobora kwemerwa yo gukengera Abanyafrika. General Karake hari mu bategetsi bakomeye ba gisirikare yo mu gihugu cy'u Rwanda hamwe n'ababuhoze ko bashika 40 bari ku rutonde rw'abagirizwa ibyaha byo mu ngwano, urutonde rwashikirijwe n'igihugu cya Espagne. Abategetsi bagirizwa genocide, ibyaha byo gutyoza agateka kazi na muntu hamwe n'iterabwoba byahitanye ubuzima bw'abasivile ibihumbi n'ibihumbi barimo abanyagihugu bava mu gihugu cya Espagne. Ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka kazi na muntu Human Rights Watch naryo ryatangaje ko ririko rirakurikiranira hafi ihagarikwa rya Emmanuel Karenzi Karake arongoye ibiro by'iperereza by'igihugu cy'u Rwanda. Iryo shyirahamwe rivuga ko mu gihe Karenzi Karake yorungikwa mu gihugu cya Espagne cagirije ivyaha abandi bategetsi bakomeye 39 bo mu gihugu cy'u Rwanda, ngo abategetsi b'igihugu cya Espagne bakwiye gukora ibishobotse byose kugira ngo ubutungane bukurikizwe. Daniel Bekele, umuyobozi w'ibiro Human Rights Watch muri Afrika, avuga ko amaze gukorwa intambwe ikomeye mu gutunganiriza abarokotse kuri genocide mu Rwanda, yamara ngo abandi ibihumbi n'ibihumbi baguye mu bwicanyi hamwe n'imiryango yabo baracarindiriye ubutungane ku vyaha vyakozwe n'abahurikiye umugambwe uri ku butegetsi RPF kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'1994. Umutetsi mukuru wa serukira ishyirahamwe mpuzamakungu mu gihugu cya Mali ejo ku munsi wa kabiri yarasabye inama mpuzamakungu ijejwe umutekano ngo ihe agahembo icyo gihugu kubera amasezerano y'amahoro cafunditse n'abagwanya ubutegetsi baba Tuareg mu ndwi iheze. Mongi Hamdi yarateye akamo inama mpuzamakungu ijejwe umutekano kayisaba kwemera mu buryo bwihutirwa umutahe wo gufasha abanyamali kuronka amazi, umuyagankuba hamwe n'amashure. Hamdi yavuze ko gusubira kuronsa abanyamali ibintu byankenerwa ari ikintu gikenewe cyane muri iki gihe abanyagihugu ibihumbi n'ibihumbi b'impunzi bariko baratahuka mu ngo zabo. Yavuze ko igikorwa cyo gusubira kubaka igihugu cya Mali kizogorana kurusha igikorwa cyakozwe cyo gusambura icyo gihugu. Yongera avuga ko kurenga ku masezerano y'agahengwe vyama biriko biraba mu ntara yo mu buraruko vyibutsa ku kibazo cy'umutekano kigoye gutegera kandi ko ata muntu ashobora kumenya ibintu bintu bishora gushika leta y'igihugu ca Mali ku munsi wa gatandatu yateye igikumu ku masezerano y'amahoro n'abarwanyi b'abatuarege hamwe n'abarabu bafashanya amasezerano yabaye inyuma y'amezi atari make leta iteye igikumu ku masezerano y'amahoro n'indi mirwi itwaje ibigwanisho yakorana na leta muri kamuna bandanya kumviriza iradio hejwe ya Amerika mu gicucanije naho abantu bashika 40 barishwe mu bitero byakozwe n'umurwi w'intagondwa Boko Haram abantu bavyiboneye hamwe n'abaronse amakuru yatanzwe na polisi bavuga ko ivyo bitero byakozwe mu bisagara bibiri vyo mu ntara Borno ku munsi wa mbere hamwe no ku munsi wa kabiri kumugoroba abantu baba muri ivyo bisagara barusimvye babwira radio ijwi ya Amerika ko abo bagizi banabi baje mu modoka za minibus hamwe no ku mapikipiki bagaca batangura guturira amazu no kwica abanyagihugu babanje kubasahura ibyabo. Isa Daburo umwe mu banyagihugu baba muri ibyo bisagara yavuze ko bamwe mu bantu bagandaguwe barashwe mu gihe abandi baciwe amazosi. Yavuze ko abana hamwe n'abakenyezi bari mu bantu bagandaguwe. Ejo ku munsi wa mbere kandi abantu bashika 30 barishwe igihe umukobwa umunyahuzi iturikiza ko kibombe ari mu isoko iri hafi umusigiti mu gisara cha Maiduguri mu ntara ya Borno. Gushika ubu nta murwi n'umwe uratangaza ko ari we wakoze icyo gitero. Yamara umurwi w'intagondwa z'abayisilamiste Boko Haram umaze imyaka 6 ukora ibitero ku basivile. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu Ban Ki-moon yateye akamo inama nshingamateka zo mu bihugu by'i Buraya kazisaba gushyira imbere amategeko akingira abantu baca mu mpanuka nyinshi bahunze ingwano ubwicanyi hamwe n'ubukene mu bihugu byabo. Igihe yariko arashikiriza ijambo abategetsi baserukira ibihugu byabo mu nama nkuru y'ibihugu 47 niho bateye ako kamo kasaba ko bari kurira abo bantu kwinjira muri ibyo bihugu.
Tuti za tru muracyumva radijwe rya America hivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda turi no kuri internet kuri radio yacu voa.com. Inkuru nyamukuru mu Burundi ibiganiro byaraye byongeye gutangira byunganiwe no muhuza mushyashya ibyo biganiro ariko leta y'u Burundi ntiyabyitabiriye ndetse n'ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD hamwe n'amashyaka yemeye kujya mu matora. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi n'amashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki asanzwe arihanangiriza Perezida Nkurunziza ngo atasubira kwiyamamariza amatora. Abitabiriye iyo nama bavuga ko ibiganiro bizakomeza ngo hari igihe leta nabo bavuga rumwe bazikubita agashyi bakabizamo. Ni inkuru ya mugenzi wacu Tabita Mukamusoni.
Ivyo biganiro vyaserukiwe n'ishirahamwe mpuzamakungu ni ishirahamwe ry'umwe bwa Afrika n'inama nkuru y'ibihugu biri mu karere k'ibiyaga binini. Abitavye ivyo biganiro ni Migambwe Inani n'abanyepolitike basanzwe batemera ubutegetsi bw'Ibujumbura co kimwe n'amashirahamwe adaranira ivyicaro vya politike asanzwe ni mu rugamba rwo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu ca President Nkurunziza. Leta y'u Burundi n'umugambwe uri ku butegetsi nibitavye ivyo biganiro mu itangazo CNDD-FDD yasohoye yavuze ko ivyo biganiro ari vyo gusamaza abantu. Pascal Nyabenda n'umukuru w'umugambwe CNDD-FDD.
Abatifuza amatora batoye urundi ruyeri rwo kwinyegeza inyuma y'ibiganiro mu kubandanya umugambi wabo wo gusenyura inzego zitorewe n'abene gihugu.
Umugambwe CNDD-FDD ubona ko intumwa shasha yishyiramwe mpuzamakunguni Abdoulaye Batiri atari kwihutira gutunganya ibiganiro.
Umugambwe CNDD-FDD urashima umwitwarariko w'amakungu ku bijanye n'u Burundi ariko ku bwacu aho uko iyo ntumwa yoza yihutira gukoresha amanama kandi hasigaye iminsi 5 gusa mu matora abe byo bavyiza abanje gushishoza akabonana na bamwe nabandi akibonera we nyene uko ibintu byifashe mu Burundi.
Mu mugambwe Iprona ishamirirongowe na konsilia nibigira bavuga ko batarota baje mu nama yari yose kuko iki gihe nico kwiyamamariza amatora. Gaston Sindimwo n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe Iprona.
Tushakumenyesha buri namakungu ku mugambwe wa Skane Iprona atabigana niro nakimwe ugiye kujamwo canke bimije kujamwo imbere y'amatora. Nta ni inama nimwe tuzokwitabamwo. Niyashaka azoza kuturamusa ngaha ku mugunyi niyo dukorera imbere yo kutuja mu mukama.
Agatongwasa arongoye FNL yigenga iri mu runani amizero y'abarundi yari yitavye ibiganiro ati leta y'u Burundi irerekanye ko idashaka ko ingorane ziva mu nzira kandi amasezerano yarusha isubiye kuyahonyanga.
Ico tuzi neza nuko leta yaratumiwe kandi irazi neza yuko kuva i Dar es Salaam tariki 31 kwa gatano ni Johannesburg tariki 13 z'uko kwezi turimo ko akarere na Afrika yose badusavye kwicarana tukavugana tugapfundikira hamwe igihe amatora yobera tugatorera n'umuti n'ibindi bibazo kuba rero uyu munsi basivye bazi neza yuko twahamagariwe gukora icyo gikorwa bigaragaza yuko atabushake buhari mu ruhande rwa leta yuko ibintu byogenda neza ku neza y'abantu bose kumbure ineza y'abarundi siyo iraje ishinga bano batware
mu gihe abatavuga rumwe n'ubutegetsi bari biteze umuti muri ivyo biganiro agatongwasa avuga ko amatora ategekanije kuri uyu wa 2029 adashoka ahubwo ngo leta iri kwikina inkina mico
mu bisanzwe amatora bamatora kuko haba hari umwuka mwiza uwo mwuka mwiza gushika ubu nta uhari aha ibujumbura abazindutse barafata abantu hirya no hino mu gihugu hose wumva abantu bari gufatwa ubyo batabwa mu mvuto atacyaha na kimwe kindi bagirizwa taruko arabayoboke bacu none wumva muri icyo gihe ishaka amatora nyezina cyanye ishaka inkina mico y'amatora inkina mico y'amatora rero twese iyo tukeneye twedukeneye amatora yo duha inzego zizegwa n'abarundi bose zikizegwa n'amakungu mugabo nta wocika intege ngira ngo uyu munsi haro gutangura so kuvuga ngo uyu munsi twaza ngo duce turanga tubirangije twizere ko kumbure ejo hijya yejo bashobora kuza
nawo biruko ivyo biganiro vyabandanije biba hagati y'abari bavyitavye bamvuga inyumvira Federico icegera curongoye umugambwe sa wanyafrodebu usanzwe utavuga numwe ubutegetsi bwa nkuru nziza aho twavugana isaha 10 n'igice yatumenyesheje ko babandanije ivyo biganiro kandi no kuri wa gatatu bazobandanya ngo bakizera ko leta nabo bose batitavye bazogera aho bakitaba abana bariya bakibaza igituma abo batitavye batafumye baza bagashikiriza ivyumviro vyabo mugabo bahashitse ubu ikibazo gisigaye nukumenya ico ivyo biganiro bizoshikako hatarimwo impande zose ningene ibibazo biri mu Burundi muri iki gihe bizohera ibujumbura Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika
Njuti mukurikira ibiganiro kuri radio ijwi rya Amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320 kilohertz 15,675 na kilohertz 17,730 ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,630 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,530 Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Umutegetsi mukuru ushinzwe ubutasi wa guverinoma y'u Rwanda, General Karenzi Karake, yatawe muri yombi mu Bwongereza. Ministri w'ubutabera w'u Rwanda, Johnston Businge, yabwiye Ijwi rya Amerika ko Karake yatawe muri yombi kandi ko guverinoma irimo kureba uko yabona ibisobanuro ku gihugu cy'u Bwongereza ku byerekeye impamvu ihagarikwa rye. Abategetsi b'Ubwongereza bavuga ko Karake yatawe muri yombi kuri manda z'Uburayi ku busabe bwa Espagne aho ashakishwa kubifitanya isano n'ibyaha byo mu ntambara byakorewe abasivili. Ministri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Louise Mushikiwabo ku rubuga rwe rwa Twitter yamaganye itabwa muri yombi rya Karake. Kuri iki kibazo cy'uko General Karenzi Karake yafatiwe mu Bwongereza hakaba afungiye i Londres, mugenzi wacu Etienne Karekezi yavuganye na Profesori Charles Kambanda impuguke mu by'amategeko kandi yunganira ababuranira mu mujyi wa New York inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Professor Charles Kambanda, kuba inzego zishinzwe umutekano z'Ubwongereza zafashe General Karake Karenzi i Londres mu Bwongereza mu mategeko mpuzamahanga ifatwa rya General Karenzi Karake muri sobanura muti
biriya bijuza amategeko kubera ko bamufashe kubera manda zasowe na Espagne. Espagne no igihugu kiri mu muryango wa European Union. Amategeko ya European Union bivuga ko iyo igihugu kimwe gifite manda zo gufata umuntu runaka ibindi bihugu bihita bibona obligation zo gufata uyu muntu bakamugeza ku mu gihugu kimukeneye.
Mushatse kumvikanisha ko ubu Ubwongereza bushobora kumwohereza mu gihugu cya Espagne?
Yego, oranabibonye batangiye icyo twita extradition procedure, no kuvuga ngo urubanza rwo kohereza umuntu mu gindi gihugu kugira ngo asubize ibyaha abazwa n'icyo gihugu. Mbere yuko umucamanza w'igihugu runaka yemera ko mbere yuko umuntu afatwa mu gihugu runaka kubera manda zasohowe n'ikindi gihugu, agombe kuba hari umucamanza w'icyo gihugu wabanze kureba dosiye akayumva akemera ko ibintu abazwa bifite shingiro. No kuvanga Abongereza hari magistrate cyangwa umucamanza wabanje kureba eriya dosiye akemeza koko ko ziriya manda zifite shingiro ko uyu muntu yafatwa. Noneho tukaba tugiye kuri phase ya kabiri, amaze gufatwa kuri phase ya kabiri bikaba ari nabyo extradition process, bivuga ko umucamanza mugombye kumwumvisha ko ibyaha uyu muntu aregwa ntabo ari ibindi byaha twita ibyaha bya politiki. Ibyaha bya politiki kimwe mu byaha bya politiki gikoze kuvugwa ni treason, gushaka gukuraho leta ukoresheje ingufu cyangwa gupanga gukuraho leta, icyo ni icyaha cya politiki. Ikindi cyaha cya politiki na bidya byaha bijyanye no kubuzwa uburenganzira bwo kuvuga cyangwa bidya ari amasezerano mpuzamahanga kuvuga gutanga ibitekerezo byawe iyo bagukatiye kubera ibyo byaha bene byo, icyo cyaha gitwe icyaha cya politiki. Noneho mu byaha Karenzi, Generali Karenzi aregwa genocide, aregwa ibyaha crimes against humanity,
byibasiye inyokomuntu,
ibyaha by'intambara.
Ibyo ni ibyaha Professor Charles Mukambanda mugarutseho, ibyo byaha Espagne ibimurega kubera iki, bishingiye kuki?
Ndanafite dosiye yose hano nayibonye nyamanye imyaka ibiri, erega biriye byaha byose byakozwe mu gihe cy'abacengezi, hari ibyaha byakozwe buryo bwicanyi bwaza kwitwa genocide bukorwa cyangwa birangira kubera bize ko duke uturere dutandukanye twagiye tugira ibihe birebire by'intambara. Biriye ibyaha bamurega babarega cyane cyane ibyaha byakozwe muri North aho bitwaga Buhengeri na Gisenyi. Hari amatarehe abari amadate specific babarega, hari babarega for example kuba ngo hari igihe bakusanyaga abantu bakabakura mu mazu yabo, noneho bakababaza bamwe bakabakura babakeka ko ari Abatutsi bakica Abahutu. Babarega hari ikindi cyambona mu bindi minsi itandukanye kubesha ko abacengezi bateye ku mpande zombi bakagota, uruhande rumwe rukaba rurasa urundi n'urundi rusubiza ariko zombi impande akabageza FPR, bagamije kugira ngo babuze abantu cyangwa imiryango mpuzamahanga kugira muri cya turere, ikindi kugira ngo babwire abantu bose bari muri kariya karere ko bava mu nzu mu ngo zabo kugira ngo bajye ahantu hari inzwe, noneho bamaze kuhagera bakabica. Hari cases nyariye ingegero nyinshi batanga, hari amazina menshi atangwa, hari n'abagabo benshi batandukanye, yewe bamwe mu bagabo ubwo bakoze biriye byaha bari muri FPR bakabikora. Nuko dosiye eteye muri make.
Niko dosiye itenduva mwara yikurikiranye cyane ku buryo burambuye, ariko harimo n'ubwicanyi bw'abaturage b'aba Espanyol ubwabo bavugwa muri iyo dosiye.
Yes, yes, harimo aba Espanyol bari abihaye Imana, ariko abihaye Imana umwebwe ko nabo uko babivuga mu rubanza impamvu babishe nuko bari abihaye Imana bari bamaze gukurikira bari behaye basize umurego mu gukurikira ubu bwicanyi bwagendaga bukorwa mu duce dutandukanye. Abihaye Imana batangaga boherezaga amakuru y'amashusho, amakuru y'amajwi, ibintu bimeze gutyo babihereza muriza misiyo iwabo. Noneho bigaragara ko impamvu bari abamisiyoneri babishe nuko bari babungamiye gahunda yo kwica abaturage. Uyo bibonye urubanza rwa Espagne nuko rumeze.
Ndabashimiye cyane Professor Charles Kambanda, tuvuganye ari mujyi wa New York hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Murakoze.
Ijwi rya Amerika ryagerageje kuvugana na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda na Ambasaderi w'u Rwanda mu Bwongereza, ariko ntitwabashije kubabona kuri telefone ngo bagire icyo bavuga kuri iryo tabwa muri yombi rya Generali Karenzi Karake. Chuti za true umurumva radio ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro ku byaranze Amerika mu bihe byahise no mu bihe tugezemo.
Mu kiganiro Amerikana cyo muri kitondo turavuga ku kugena ibintu byifashe kubirabure bo muri Amerika muri raporo yasohowe n'ishyirahamwe National Urban League. Ishyirahamwe riharanira inyungu z'abirabure National Urban League muri raporo ryasohoye uyu mwaka ku kugena ibintu byifashe kubirabure b'abanyamerika ryasanze abirabure b'abanyamerika bazi inyuma y'abazungu mu bisata nk'indero, ubutunzi, amagara y'abantu n'ubutungane. Nikintu abigisha n'abanyeshuri bo kuri kaminuza ya Medgar Evers mu gice cha Brooklyn mu gisagara cha New York bashaka gutorera inyishu. Ishure kaminuza Medgar Evers College rigizwe ku bice 90% n'abirabure, cyuzuyemo abanyeshuri biga batiziganya kugira bashike kubisabwa kugira baronke ama diplome yabo. Yamara mu bitandukanye n'abanyeshuri b'abazungu, abanyeshuri babirabure muri rusangi kenshi ntibaronka akazi umuntu afatiye ku byatohojwe ku kugena ibintu byifashe ku banyamerika babayirabure muri raporo yo mu mwaka w'2015. Naho ibitigiri by'abarangiza amashuri yisumbuye n'amashuri kaminuza vyiyongera, ibiharuro by'abirabure batagira akazi bigera kuri 20% mu bisagara indwi biri mu bisagara binini cyane muri Amerika. Urugero rw'ubushomeri muri iki gihe mu gihugu ruri kuri 5.5%. Naho ibibazo bikomeye by'ubutunzi byarangiye mu gihugu, ivyo bibazo biracibonekeza mu bice bitari bike bibamwo abirabure. Umukuru w'ishyirahamwe Urban League Mark Morial avuga ko ubushakashatsi bagize bwasanze hari igihushane hagati y'abazungu n'abirabure mu bijanye n'ibiharuro no gusoma. Amenyesha ko Amerika itegerezwa gukuraho icyo gihushane n'igihushane ku bijanye no kuronka akazi. Amenyesha ko ari ibintu bikenewe cyane kugira Amerika ishobore guhiganwa neza mu byerekeye ubutunzi mu kinjana cya 2021. Ishure kaminuza Medgar Evers College ririko rifata ingingo zo kubona ko abarangije muri iryo shure biteguriye guhiganwa ku isoko ry'akazi. Shemroy Primo ari mu myaka ya nyuma ishure kaminuza Medgar Evers College yagize stage mu biro by'umushikiriza manza mu gice cya Brooklyn mu gisagara cya New York kugira bizomworohere kuja mu mashure y'ivyerekeye amategeko. Avuga ko atashimishijwe n'ivyavuye mu bushakashatsi bwagizwe n'ishyirahamwe National Urban League naho bitamutangaje. Yamara avuga ko nk'umwirabure bitoroshe ku isoko ry'akazi. Yamara atangaza ko hari abagenzi biwe benshi bamurabira ko akarorero kubera yafashe inzira itandukanye akaja mu ishure kaminuza ahageze mu myaka ya nyuma, kandi afise imigambi kubandaniriza mu ishure yigisha ivy'amategeko. Ubushakashatsi bw'ishyirahamwe Urban League bwerekana ko hakiri akarenganyo ku bijanye n'akazi. Ubwo bushakashatsi busanga ko naho abirabure baba bize ku mashuri amwe n'abazungu, urugero rw'ubushomeri bisa n'uko ruba ruri hejuru cyane ku birabure. Abantu baribaza igituma, benshi bakabona ko biterwa no gukumira bifatiye ku ibara ry'urukoba mu kazi bikibonekeza. Kubera izo mvo, abanyeshuri b'abirabure bategerezwa kwiga inshuro zibiri kurusha abazungu kugira baronke ikibanza ku isoko ry'akazi.
Ijwi rya Amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye. Ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ukingira inkewe mu bijanye n'amadini ni kintu cankenerwa kandi cihutirwa ko twoshira kwa kigoro. Ahantu heshi ku isi, abakristo, abayahudi, abashia, abasuni, abayezidi, aba ahamed n'ababahayi babayeho bakumirirwa kandi bahohoterwa. Ariko ibyo ntabwo byekeka ku gatwe kama leta gusa. Arsalan Suleiman, intumwa ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu muryango w'abayisilamu ujeje twera mbere, yavuze ati nibitero bigirirwa n'amashirahamwe ategamiye leta navyo nyene birihutirwa. Yavuze ati mu kwezi kwa kane twarabajwe n'ubwicanyi bwagiriwe abemera Kristo mu gihugu cya Kenya na Libya bigizwe n'imigwi y'iterabwoba. Ibyo Arsalan Suleiman yabivugiye mu nama igira gatanu y'ishyirahamwe rikorera Istanbul ryitaho ishyirwa mu ngiro y'ingingo ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU nimero 15 na 18 isigura ibyerekeye kutihanganirana mu byerekeye amadini, gukumirwa no guhohoterwa. Iyo ngingo ya 16-18 igikoresho gikomeye mu rwanya iryo hohoterwa kandi amaleta yategeza kurishira mu ngiro. iyo ngingo iratomora neza imico n'imibereho myiza byoba umushinge n'ibirimbi byofasha kurwanya no kurengera ukutihanganiranira bifatiye ku madini. Iyo ngingo kandi remeza ko atana kimwe coza gisigura ku muntu yohoterwa kukashikirije ico yiyumvira. Ihamagarira amareta gushira imbere ubwigenge ibyiyumviro bitandukanye, gukingira amashengero, gushira amategeko arwanya ikumirwa, gukorana n'abasurikira amadini no gushira imbere gutatora amatati bidaciye mu migere. Iyo ngingo kandi iratera intege abatwara amareta n'amashira amategamiye leta kwiyamiriza kutihanganira bifatiye ku madini no gukorera hamwe n'abarongoye amadini kugira izo ntambamyo zive mu nzira. Amakungu ategereza gukomeza kubahiriza no gukingira agateka k'inkwehwa ari mu vya politike canke mu bindi bisata. Ubwigenge mu gutaniganwa ijambo no mu madini n'agateka amareta yagomba gukomeza.
Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muracyumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Frederic Nkundikije agiye kubagezaho inshamake y'amakuru.
Urakoze Jenim, makuru twabwiye ko ishyirahamwe mpuzamakungu rihanira agateka kazi na muntu Human Rights Watch naryo ryatangaje ko ririko rirakurikirana hafi ihagarikwa rya Emmanuel Karenzi Karake arongoye ibiro by'iperereza by'igihugu cy'u Rwanda. Iryo shyirahamwe rivuga ko mu gihe Karenzi Karake yorungikwa mu gihugu cya Espagne cagirije ibyaha abandi bategetsi bakomeye 39 mu gihugu cy'u Rwanda, ngo abategetsi b'igihugu cya Espagne bakwiye gukora ibishobotse byose kugira ngo ubutungane bukurikizwe. Daniel Bekele, umuyobozi w'Iro Human Rights Watch muri Afrika, avuga ko amazi gukorwa intambwe ikomeye mu gutunganiriza abarokotse kuri genocide mu Rwanda, yamara ngo abandi ibihumbi n'ibihumbi baguye mu bwicanyi hamwe n'imiryango yabo baracarindiriye utungane ku vyaha vyakozwe n'abahurikiye umugambwe uri ku butetsi RPF kuva mu mwaka w'igihumbi 1994. Iyi nkuru twavuze ivuga ko umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu Ban Ki-moon yateye akamo inama ishinga amateka zo mu bihugu by'Uburaya kazisaba gushyira imbere amateko akingira abantu baca mu mpanuka nyinshi bahunze ingwano, ubwicanyi hamwe n'ubukene mu bihugu byabo. Igihe yariko arashikiriza ijambo abategetsi baserukira ibihugu byabo mu nama nkuru ibihugu 47 ejo ku munsi wa kabiri mu gisagara ca Strasbourg mu gihugu cy'u Faransa, Mushanahibana yaratangaje ko atewe umutima uhagaze n'ubuzima hamwe n'inzira zirimwo impanuka abimukira impunzi hamwe n'abasaba ubuhungiro bacamwo ngo cane cane mu ruzi Mediterane hamwe no mu ruzi Andaman hamwe na Bengada. Mushanahibana yagize ati ndabateye akamo kabasaba kuvugira no gukingira abanyagihugu bahunga ingwano ubukene hamwe n'ubushomeri. Ati twese turafise uruhara rwo gufata ingingo inyazo imbere yuko abantu basubira gutakaza ubuzima bwabo. Ati nico gituma ibihugu by'Uburaya bikwiye gutunganya amayira yizigiwe abimukira bashobora gucamwo. Twavuze kandi ku mutegetsi mukuru waserukira ishyirahamwe mpuzamakungu mu gihugu cya Mali ejo ku munsi wa kabiri yasavye inama mpuzamakungu ijeje umutekano ngo ihe agahembo ico gihugu kubera amasezerano y'amahoro capfunditse n'abagwanya ubutegetsi b'abatuareg mu ndwi iheze. Mongi Hamdi yarateye akamo inama mpuzamakungu ijeje umutekano kayisaba kwemera mu buryo bwihutirwa umutahe.
Iyi ni radio Ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu izina ry'abagenzi banjye bose mbashimiye gukomeza gukurikira ibiganiro byacu kuri mikoro mwari kumwe na Eugenia Mukankusi. Ibiganiro byacu birakomeje.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
ubu tugiye kuganira turaganira na Kidumu na Ngabo Leonce mu kanya gatoya yaramenje. Shuti z'ijwi rya Amerika rero murimva izo mpanuro za Kidum nimbona Jean-Pierre. Jean-Pierre urahura komeye?
Meze neza kabisa.
Turi kumwe kandi na Ngabo Leonce nawe turaza kumva impanuro ze mu ndirimbo ye Sagamba Burundi. Ngabo Leonce urahura komeye?
Ndaho rwose ndakomeye cyane.
Muragumye?
Nitugumye turoroshe.
Ndugusaba Imana rero noneho aho kugoroha tugakomera.
Ego
nuko ndabashuje cyane rero bashitsi bahire. Ubwo rero mumaze kumva nshuti z'ijwi rya Amerika, mumaze kumva igice kimwe cy'indirimbo yaramenje ya Kidumu. Niko se Jean-Pierre, Kidumu izo mpanuro za urumva abarundi bazumva koko?
Urabona twebwe dukora akazi k'ubuhanuzi, turahanura. Hanyuma iyo uhanuye umuntu ashobora guhitamo kutabikurikiza agakora ibyiwe cyangwa agakurikiza impanuro wamuhaye. Abantu bafite uburenganzira, bafise uburenganzira bwo gukurikira ibyo bashaka, ariko impanuro iguma ari ya yindi. Kandi mu Kirundi turavuga duti ukuri ni kumwe gusa, nta kuri kubiri. Ukuri ni kumwe. Ego.
Niko none iyo wumvise se nk'ubutumwa bwawe, kuko iyi ndirimbo igihe wayicurangiye hashize imyaka n'imyaka, none ukabona indyane ziragarutse mu gihugu, nubwo butumwa bo waratanze n'izo mpanuro bo waratanze, ntabwo bikubabaza mu mutima?
Birambabaza, ahubwo hari abantu ariko baransa mu musire kandi kuririmba naraye ko nafatajeho zosubira. Kubera n'ubu nta nyinshi ndabifitiye. Mbona ibintu bindengeye, mbona ibintu nabuze inyishu. Ngabona mubabanyi b'igihugu cy'u Burundi, ababanyi b'ibihugu bibanyi nta nyinshi ariko baratanga itomoye yereke ibiriko biraba. Hanyuma nkabona n'abita ngo n'abazungu ngo ni opinion international, nabona umenga ibyo bavuga ni bitomoye. Ningata mvuga ndi biragoye yuko umuntu yogwa muri ibi bintu agatanga impanuro na wene atanyishi itomoye afite.
Ngabo Leonce, ubwo se umuti waba uwuhe? Abahanzi murahanura impanuro zanyu ntizumvikane uko bikwiye, ntizumvikane mu gihe bikwiye, ubwo inama se wagira abantu kugira ngo impanuro zanyu zijye zumvikana n'izi?
Abantu burya yiyumvira imbere y'ibihe, icyo twita avant-gardiste cyangwa pionier d'idée. Twebwe rero mu bahanzi ibintu tuba twarabibonye cyangwa twabibayemo, tukarondera ukundi twohanura abantu tubicishije mu bintu by'urukundo. Ariko tuko tuvuga urukundo no kuvuga gukunda igihugu, gukunda abo mwavukanye, gukunda ababanyi, gukunda abanyagihugu, hama tukagerageza kurana n'impanuro ingene twotumbereza ingene iterambere ry'igihugu cyobaho ku neza y'abatwara n'abatwarwa. Ariko ngo Kidumu kubivuga burya turatanga indirimbo nka John Sigenda mu hinga wa masinema hariyo na masinema tugira amasana mutwerekana kugira ngo twerekane inzira ndashaka gukurikiranya kugira ngo twubake igihugu twubahirize agateka kazi na muntu twubahirize ibintu ibidukikije kuko urazi ko mu ngwano burya ntiyapfa abantu gusa mbwa harapfa n'ibintu byinshi by'ibidukikije ari bikoko ari biterwa ni byinshi cyane byononekara ariko rero iyo hageze ingwano kubera umuntu wese afise nibaza ibitekerezo bye n'imigambi yiwe hari ababyumva hari abatabyumva babanza kugwanira no vuga inyungu zabo ku ruhande rwa politike n'imbere yo kugwanira ineza y'igihugu n'ineza y'abanyagihugu ijo rero mugabo ikituneza turahura n'abantu benshi uko bimeze kose ndazi ko ari abama bagarika kiduma akambwira ati mutama wararinje neza n'ukuri kose watanze impanuro n'ingene nanje mbura n'abantu benshi ambwira ati kajya karimbo kawa karinje kuva kera ariko gushika n'ubu ntigahinduka kuva na karimbo narinje muri 73 uwaca imyaka 40 ariko na karimbo gushika n'ubu bacumviriza kandi abantu bashima kubera inyigisho zirimo mbwa izo nyigisho si ukuvuga ngo bose barazikurikiza hari abazumva hari abatazumva
none iyo ndirimbo sagamba Burundi rero yuvuze uti sagamba Burundi n'abarundi barimo nimwe muretse noneho twumve sagamba Burundi ya Ngabo Leonce n'impanuro zirimo
Batonone raha umutekano
Gabori once ati sagamba Burundi dukenyereza igume Burundi twese b'umutima turwanye akarenganyo n'uburyarya nitwivuna abanse b'amajambere batwononera umutekano nshuti zacu kuri telefone dufite Musafiri Musafiri we urahura komeye
Yego ndaho
None wumvise uko kidumu nimbona Jean-Pierre na Ngabori once batangiye ikiganiro hari icyo ushaka kubungura inama kungura n'abarundi n'abandi bose inama cyangwa se hari ikibazo ufite
Ni kibazo ufite Nagomba maze ndabashimire
Nuko no
kidumu nangabo ndabashimire ko batanga indirimbo z'impanuro Ariko nagenda babaze hari abandi bari bizi twumva bo batanga impanuro mugabo batanga indirimbo zo gukokeza indirimbo zatwumva mu matora iragize amatora ziririmbwa n'abarinjiye bamwe bavuga ngo bacemo ngo bategere rya nyuma nabwo ndabaze mbe aho mu bahanurike nico nabaza murakoze
reka tubanzirize kuri Ngabore once ngabo we abo bantu wabahanurike
ico novuga ntari nze kuvuga ibyo guhanura mugwiza kumva yuko burya abahanzi ngene mubita nyatwebwe ducuranga iby'umuziki turi ubwoko bwinshi waranga jewe arige bambwiye ati kera mwararirimba ngo basige baririmba ukundi kuntu icambe no kumenya yuko ukuririmba ari ibintu twita rhythm cyange ivyo turirimba hari gihe usanga bijanye n'umwanya iyo mvuze umwanya hari nk'umwanya wa kera kumuri twaririmba cyane ibyo guhayagiza igihugu uko twashaka ko turi mu bambere twashaka kumenyesha igihugu cyacu ko Burundi ndibwari buzwi cyane mu makungu ngo buvugwe cyane urumva mu ruhara turimo byo kuhingura ibyo ari byo kurimba cyangwa iby'ama sinema twashaka kuraba ukundi kose twashaka kugira ngo tubyerekane bigajana kandi na novuga na style cyangwa mode y'imiziki yo muri ico gihe wana nk'abahinzi bubu abahanzi bubu baje mu gihe novuga iyindi generation arisho biturunganwe rwubu baje ari ibintu bitatu bwe nk'amazuka cyangwa ibintu vya hip hop vya marap urana ngivyo twebwe ntavyo tuzi ko nibijanye na n'urunganwe rwacu mugabo ubu nigo urunganwe rwabo nivyo barimba kubera influence bagira ibiza biva muri America bigaca iburayi bigushika na bishika muri Africa ama rero icyo ni cyambe ica kabiri mugwiza kumenya yuko hari umuntu ahingura uririmbo kuko arwiyumviriye ubwiwe bwite n'abandi bahingura ururirimbo kubera icyo twita commande rero iri kwinshi urabona ngiye ariko aragira kampanye y'ukugira ngo bacandira gishi ibibondo bagwanye ibya korera cyangwa bagwanye ibintu bya sida haraza nk'imirwi cyangwa novuga nk'amashirahamwe umwe wese ku ruhara ajejwe agasaba yuko bamuhingura urwo ruririmbo nico kimwe rero ku ruhande nk'abo muvuga ati bacemwo baba basanzwe bari nko mu bintu bya politiki bari mu hari kanaka uwo muhari ukaba wabasavye ko bahingura urwo ruririmbo ivyo rero je kuri jewe umwe wese ndamushira mu kibanza ciwe nta n'umwe ashobora kuvuga ati yagize nabi cyangwa yakoze nabi kuko biva ahageze urumva ariyo n'abaririmbira mu misa ugasanga nguwo hariho igiharawe bita amagospel ivyo kera imbere ya 93 mu Burundi nta magospel twari dufise ariko vyabaye vyinshi amashengero yabaye menshi ugasanga amakarite yose ku ngo ku zero imwe harimo amashengero ashika nka 5 icabizanye ngeka ari ngo kwihebura kubera ibihe bibi dusigaye tubamwo hama abantu bakarondene bagarukira Imana cyangwa bagatangura kwemera Kristu bakemera kumurezuka ryiwe inge nazo bakiza urumva bijanye n'ibihe
ariko se ngabo
umwese ku ruhara rwiwe abarimwo jewe ndovuga yuko umwese arafise igituma yaririmba ico kintu
ariko se ngabo uyu Musafiri yabajije mwebwe mutanga ubutumwa bw'amahoro abandi nubwo yego baba bakoze izo ndirimbo za commande baba bakoze ibyo bihangano bya commande ariko ugasanga noneho barigisha amacakubiri barigisha abantu ngo bacanemo impanuro wabaha ni iyihabo ngo bavuga ngo tubatsembe tuvuge nko mu Rwanda byaragaragaye ukuntu interahamwe zagendaga ziririmba ngo tubatsembatsembe bene abo ngabo bashaka gutsemba abandi bashaka guhonya abandi bashaka kuryanisha abandi mwebwe impanuro mwabagira nizi nkawe cyane cyane Leonce umaze igihe kirekire mu mwuga w'ubuhanzi.
Oya, uva impanuro nimwe. Impanuro nkuru ningiha urwaruka urwo ari go gose. Barabacuraranga cyangwa baba arabagira amasinema konsiga ni mu by'amasinema cyane. Nuko buza baratanga ivyumviro zibise intumbero z'uguhuza abantu z'ugukundanisha abantu. Icyo ni ikintu gikomeye kuko yuri kurigisha ubikije mu ndirimo bindi by'ukwankana cyangwa igitsembatsembe ngene mu byita ari mu by'ubuhonya guhonesha ubwoko ivyo nta numwe byerera kuko ni kera ni vuba birateba bikakugarukako. Icyo nampanura ugwaruka rw'ubu nuko ubu twaraciye magume menshi, twaraciye mu bwicanyi bwinshi, twaraciye mu bintu bitubabaza cyane. Urumva turakeneye n'ukuri kose inyigisho zitwigisha amahoro, gukundana, iterambere, akarije n'amasako bashigikira ko cyane.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turimo turaganira na Ngabo Leonce na Kidumu Nimbonera Jean-Pierre na bahanzi b'Imena nk'uko mubizi. Turaganira ku ruhare rw'abahanzi mu bibazo Uburundi bufite muri iki gihe no muri rusange, abahanzi bafite uruhare mu gihe cy'amakimbirane, mu gihe cy'imyiryane. Ngabo Leonce rero amaze gusubiza Musafiri, nagira ngo noneho Kidumu nawe umudamu witwa Naomi amumbariza ikibazo. Naomi, uraho?
Ndaho.
Urakomeye?
Ndakomeye. Nashaka kwanza nsuhuze Kidumu.
Yego.
Yego. Ubwo nanumvishije Kidumu avuga ati urumva hari abamusabye ko yaririmba, noneho kubera ko yaririmbye ubwa mbere yumva ko atantega gifite zo kuririmba kuko byananiranye ko abatware batahura bavamo mu byo barimo. Noneho nashaka mubaze ubwo niyo bafite ubwoba kuko uririmbye wese nka example umuntu yavuga ati nka mukombozi yararirimbye noneho arirukanwa mu gihugu, ni benshi baririmbye, ntabwo ayo bafite ubwoba bwo kuririmba kugira nawe niba mufatire ibihano bikomeye kuko ari hanze y'igihugu buriya ntazinjire no mu gihugu.
Nawe mi urakoze rwose akidumwe ngaho rero
ntabwo bangira kuko nubwa mbere niho ari bikomeye cyane, amasasu yari menshi, imigwigwana na leta yari myinshi, ntabwo banigeze kugira. Kandi ikibazo icyo gihe kigitungura byaboneka nuko umenga n'iby'ubwoko, ikibazo cy'amoko cyari gihari. Hanyuma mu nyuma babikemuye Arusha, tuca tubona bwa bundi yuko atamoko yarahari, yari ikibazo cya politiki. Nanubu ntabwo bamfite, ahubwo gusa sindinda kubiririmba ngo niyo bica byinjira mu mitima, reka nabivugire ku iradiyo atabwo kugira ngo nerekane ko atabwo bamfite. Abanyepolitike bari Burundi baravuga yuko amasezerano ya Arusha asa n'ayaho nyanzwe. Ayo masezerano yabonetse bagize ibiganiro akamugenda bateye bijya biganiro bakoze kijya gihe ndibagira isoni imbere y'abanyagihugu n'amakungu gusubira kandi mu bindi biganiro byo kugerageza ega ni imodoka nshasha urayigura ariko ndugira isoni kuyitwara ku mekanisiye yononekaye. Imodoka urayigura bakakubwira iyi modoka ni 0 kilometre na namu iragenda ariko bitebuke ipine rizotasuka bitebuke uzokumba uko umenga irafise umucano mwinshi igomba kujya kandi ku mufundi bayirabe. Urabyumva geni baza yuko Burundi umeze nk'iyo modoka yari kiragenda. Iyo modoka rero sasa iri kiragenda nabi
muri iki gihe
bavugane muri iki gihe nibicare kandi bavugane umuntu wese yumvira yuko option yo guca mu ntambara turabyanze ndibishoboka. Yaba leta iri ku butegetsi yo kuyumvira yuko yo cya mu ntambara turabyanze. Yaba abatavuga rumwe na leta biyumvira yuko gufata ibigwanisho ariyo nzira turabyanze kuko mu nyuma bifata intumbero ya mbere yuko ari ubwoko banaka ngo nibo bageramiwe iho nyabwoko igira rikogwe mu nyuma tugaca dusanga bwa bundi by'ubwoko ni byicaro bya politiki.
Kandi nanone nkuko
inda kubiririmba nibaza yuko na Europe niririmba ariko bakayumviriza sinibaza yuko East Africa Community iri kiravuga ibanza kuririmba nibande bazi kuririmba uru Kenya tarazi kuririmba sanje Paul Kagame nyakuba Paul Kagame azi kuririmba oya baravuga ijambo rikumvirwa nibaza yuko ba igihugu kwanza mu gihugu abantu babanze kutubona ko natwe dufite ibyumvira
yego
imbere yuko tuyibongoza mu majwi
baduhe icyubahiro yuko na twebwe tuyumvira n'abantu nyene bajya bubahwa. Irababaje cyane yuko kubera yuko twebwe na twebwe tudashaka ubutegetsi abahanzi tutaba turiko turwanira ubutegetsi bace babona kumenga ujya azovuza umuziki gusa tutaragurike nta bindi. Oya, turafise ibyiyumviro kujya bumviriza abakuru b'amadini, na twebwe dufise abantu batwumviriza benshi kandi bazi ko turaba lidere ba opinion. Batwumvirize, si ngombwa ariko tubanza gushyira amayinsirima hajya ngo tuvuze umuziki. Batwumvirize muri make rero
mesaje
yanjye ni uko bitobatera isoni bicarane kandi bavugane. Amasezerano ya Arusha tariki yamazemo imyaka cumi nimba habaye pane kujya ku imodoka uba waraguze, kujya ku inzu nshasha uba warubatse, ushaka kuyisiga irangi kandi ushaka kandi kuyisanura ahantu yoba yagize umugaga, ibicarane bavugane atakumva isoni ngo basubiye kandi mu biganiro.
Kidumu rwose, izo ni impanuro zikomeye cyane. Nshuti z'Ijwi rya Amerika, nyine murumva radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Kuri telefone kandi dufite Diomede. Diomede, uraho neza?
Turaho.
Urakomeye?
Yego, turakomeye. Yego, turakomeye nka mu Burundi, igisagara cya Bujumbura.
Ye, nuko turi kuganira rero na Kidumu na Ngabo Leonce. Hari ikibazo wumva bafitiye cyangwa se impanuro nawe wumva ushaka gutanga ku banyagihugu?
Yego, nashaka mvuge ku byerekeye inyishi wanje. Nshaka kuvuga ku byerekeye abaririmbyi. Turabye abaririmbyi b'u Burundi. Abaririmbyi b'u Burundi tuhereye kuri Mukombozi, Run Story, bose barahunze. Ahubwo nibarahawe kunyene bokurikiza urugero rw'abaririmbyi kunyene baririmba neza, kuko turabye nk'abaririmbyi bagiye baratotejwe, bamwe bamwe barangajwe, ngana kunyene bogaruka bogaruka mu Burundi kugira twubake igihugu cyacu, kandi abantu bo batoteje abaririmbyi kugira nabo bakurikirane. Kuko turabye twebwe Abarundi turabona abaririmbyi bararenganywa cyane rwose, kandi indirimbo ziwubaka kandi mbese ibyiyumviro byabo. Niba nawe kumwene abaririmbyi bububahiza kabisa, kuko natwe turashaka ko natwe Uburundi bwoba neza, kuko n'abantu batoteza abanyepolitike bose bakaraba kumwene bagarukira bakagaruka mu Burundi, kuko natwe mu Burundi nta mutekano dufise natwe mu Burundi, kuko turabye nk'ibigiriwe turimo ari ibintu bitoroshe. Ngarabe Burundi kugira bugarukirwe, kuko turabona badasenyeye Burundi bwacu, turabona ko Burundi butakigira neza. Murakoze
Diomede, urakoze nawe Ngabo. Rero
urakoze namwe ku Ijwi rya Amerika.
Ye Ngabo, wamubwira iki?
Icyo namubwira, murabona ari byuvye namye ndatanga kare, ndabwira yuko burya abacuraranzi n'abantu rimwe na rimwe biyumvira imbere y'abandi cyangwa bagaserura ibyumviro by'abandi bo batazi kwicisha mu ndirimbo, biri kubiri hari iki yumvira bashaka guserura mugariyo n'uvuga umudiho. Iyo avugije umuziki ashako abantu batamba akaryegwa bagatamba. Iyo ageze ngaho rero navuze yuko dukeneye ibintu bitwubaka, ariko ngahubwira nti burya hari ubwoko bwinshi bw'abacuraranzi, hari icyo bita abacuraranzi angaje, ni bamwe bakoresha ibyiyumviro byo kugira ngo barabe ingene bubwira abantu intumbero z'ukubana, intumbero z'ukubaka igihugu cyangwa intumbero ya politiki eka n'ibindi. Kubwanje rero simbona yuko hari umucuraranzi yozira cyangwa agahorwa ururirimbo yaseruye. Uko rumeze kose hari ikintu bita ngai wacu burya ari ikintu bashobora kuraba ati ubwo ururimbo rusotse ni rwonona ibyumviro by'abantu, cyangwa ni imigambi y'uguhonya ubwoko, cyangwa ni imigambi y'ugusotora cyangwa y'ukuteranya abantu. Ibyo rero bigarukira ku maradiyo asanzwe atanga iyo miziki aserura, kugira ngo bamenye icyo bita kugosora imiziki bocisha ku maradiyo yabo cyangwa n'iyo batocishamo. Ndetse n'ibyo bya politiki mugenzi cyo turavuga na Voix de l'Amérique. Hariho umuririmbyi kera yigeze kuririmba ibishego akabicisha mu iradiyo. Uruva yumaze kurimba igishego mu iradiyo, uzi ko iradiyumvirwa n'abana b'imyaka yose, burya si indirimbo zose zari zikwiriye guca mu maradiyo. Mugabo umucuraranzi arafite uburenganzira bwiwe bwo kugira ngo ahingu nurimbo ugari gogozi nito kimo na masine ate ni umara gie masine mamura zingi buraya barafisi kundu bagira imigwa kabuka ti sinema nishwa kuonwa n'abana batarenze imyaka 13 cyangwa 18 cyangwa 20 ni ndirimbo nuko nyene rero hari ndirimbo zidakwiye gusohoka no vuga ngo munsamizi kuko zishwa kuonona imico kama cyangwa karanga kabantu cyangwa zishwa ku guteranya cyangwa ku gutuma abantu baje muri byo nyeto ko turavuga by'uguhonesha ubwoko inkamwe n'ibyo
niko se ngabo none se nkubwo ngubwo umuhanzi we ntashobora gukora ibintu binyuranyije igiye byo ngibyo tuvuze ni nk'ibinyuranyije n'umuco kama n'indero ariko rero hariho n'amategeko amategeko ahana nk'abantu bahamagarira abandi kwicana umuhanzi wese ntabwo amategeko ashobora kumugeraho tuvuge akoze igihangano n'indirimbo cyangwa se ni sinema inyuranyije n'amategeko we ntabwo byamuhana
yegane ije nije nako ndavuga nyene iyo maze gushika aho umuntu ashobora kugira agacuranga nk'ururimbo ruteranya cyangwa rutuma abantu mu itsembatsemba ry'ubwoko ingene bavuga mu Rwanda ivyo urumva abari umumenja bariko arateranya atuma abantu gusesa amaraso uyo abwizwa guhanwa hari amategeko ajanye n'ivyo bintu co kimwe n'abandi banyagihugu cyangwa bene gihugu bashaka kuza baravuga amajambo gusa batarinze kuririmba ivyo nibisanzwe hari amategeko bujya kubariza nico gituma ngani wacu mu Burundi ari kintu bita Conseil National de la Communication ni rwego ruraba ibintu byose bisohoka biciye mu bimenyesha makuru cyangwa mu nsami cyangwa mu mbonesha kure kugira ngo barabe ko ivyo bintu bijanye n'imibereho y'abantu cyangwa bijanye n'intumbero y'akaranga iyo bigiye iruhande rero hari amategeko agwizwa kumuhana mugabo nico gituma navuga nti a priori na muntu yozira dango umuhanzi bubuza guhingura ururimbo rwiwe ngo uburenganzira bwiwe icyo bita droit d'expression ariko rero abariho ibihano cyanje amategeko avuga ati ibirashobora gusohoka ibindi bishobora gusohoka
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda turimo turaganira na Kidum n'Imbona Jean Pierre ari kuzwi cyane nyine ku izina rya Kidum turi kuganira kandi na Ngabo Leonce ni ku ruhare rw'abahanzi mu bihe bikomeye nk'iby'u Burundi burimo muri iki gihe dufite kuri telefone Salum uraho neza
ndagizemirwe
urakomeye
naho ndakomeye
ngaho rero ubugano urwawe
yewe musanzwe nakwikiranye ikiganiro ngerageje kumviriza abashinga nawe babiri yaba Ngabo Leonce cyangwa n'Imbona Jean Pierre bakazira Kidumu bisanzwe indirimbo zabo uraziye bagitangura n'abantu bagerageje uko bashoboye gutanga impanuro kandi zikomeye rwose ku Burundi afite akaranga mutima kandi akunda kino gihugu co kimwe n'umuhisi Christophe Jean Christophe Matata nisanzwe rero kugerageje kuraba abo bantu baragerageza uko bashoboye bagatanga impanuro kandi ukabona yuko ibyo bavuga ari ibintu biriho kandi byabikwiye gukurikizwa mugabo ikibabaje je gerageje no kuvuga nko kuri n'Imbona Jean Pierre turi ku izina rya Kidumu je ni gukasinzi ko umwaka wa Rwanda utewe neza harimo mu 2010 yagize kubaze nda mu Burundi agomba kuririmba umengo yarashe konseri amatora yanyimirije ubwo rero bamwagize yuko bari proche iyo imva yegereye cyane umunyapolitiki nga mu Burundi yarakomeye ifose ni rajabo ubwo rero baramubabuje je ningira yuko yavuye no mu Burundi bitameze neza mu gihe cyameze neza ubwo rero nisanzwe icyari gikwiye gukogwa abanyapolitiki bari bakwiye kumenya yuko indirimbo nk'abo bacuraranzi ari abantu bafite ibyiyumviro kandi byinshi bivuga ko usanga ari ibyiyumviro by'abantu benshi badashobora kuronka aho bavugira aho bagaragariza ibyiyumviro byabo ubwo rero impanuro batanga abo bantu zari impanuro zikomeye rwose kandi zari zikwiye gukurikizwa mugabo ikibabaje ni uko icumengo abanyapolitiki baca bagomba kubikirira uyu nawuriya hanyuma ugacitanga birateye ingorane nkuko byabonetse kuri uwo nyene baherize kuvuga yitwa Mukombozi aho yataye akomoka kandi ukurikiye mu ndirimbo yiwe n'impanuro yatanze nta zina ry'umuntu yavuze ubwo jewe avuga ni Kidumu ahubwo namere nk'umugabo iyo ndirimbo ayisubiremo icurorange neza kugira ngo n'utayumvise atumvise impanuro yavuze.